girangwa ubahwe
hari ha maradio abantu babatanguye kumva ko ajya maradio yugawe bace batangura kubona bati kugundo munsi rero ko bugaye maradio byanyangwa abantu bumvirize ko nibyo twabatwumva abantu bace batangura kuvuga bati rero ziranyazwe
twahunze intambara yiki yimbonera kure tushaka kutwica
Girahuba ubahwe
ni kiganiro gihijambe impunzi z'abarundi yo bari mu mihinga itandukanye gucyo bagashikiriza akababakiye ku mutima
Itwo sigingorane ngo tuze kwitera izindi tubanye neza
Uko twahunze dufatanye mu nda none musi ko tukifatanye mu nda
Girahuba ubahwe ni komisi yose ya gatatu ku bisacu n'imwe n'igice gushika isa 12 z'umugoroba
Mwiriwe mwese bakunzi ba radio inzamba sangwe kaze mu kiganiro canyugiraho ba waho jo kuri uyu wa gatatu igenekezo rya 27 munyonyo mwaka 2019 iganiro gisanzwe kibaganira ku bijanye n'imibereho munzi uyu munsi rero tuza kubaganira ku nama yahuje bamwe mu bakenyezi b'impunzi bahungiye mu muji wa Kigali mu ntumbero yo kuganira ku byerekeye kumenya amategeko n'amabwirizo agenga impunzi aho ziri hose kara kajyo kandi ko kurabira hamwe gutuma umukenyezi w'umurundi kazi yoshobora kuguma yitaho urugo rwiwe naho ari mu buzima bw'ubuhungiro iyo nama rero yari yatunganijwe n'ishyirahamwe Akati Burundi rigwanya ihohoterwa rya kiremwa muntu Anita Gateretse n'umukenyezi ajejwe ibikogwa muri iyo shirahamwe akaba atubwira ingene biyumviriye guhuza abo bakenyezi nico ishirahamwe rishobora gukora mu gihe hari umukenyezi ahohotewe iyo nama ikaba yari yabaye mu ndwi iheze
nishimwe cyatujemo kubera imbere yuko akate ikorera mu buhungiro cyo dusanzwe dufise kabwo duhemo n'abakenyezi tukayaga kubibazo bafise cyane bijanye n'amategeko bijanye n'uburenganzira bwabo buri batwemeje tutishwe kuza abakenyezi kandi bari mu mujyi wa Kigali tukabahimiriza cyane ku itegeko rijanye n'impunzi yitwa Convention des réfugiés ya Nations Unies yo mu mwaka w'1991 kugira tubasansibilize ku burenganzira bwabo ni cyo cyatumye tubakoranya mbere tubahe n'uburyo bwo kuja hamwe ngo bayage tumenye ibibazo bafise mbere n'ibisanzwe byitwa nk'ibyo bashitse ko kugira ngo abandi batarabimenye bavyogereko
Mbega bimwe mu bibazo bagiye bashikiriza mubona abakenyezi muri no miji ya Kigali ibibazo bafise muna hari ukuntu mwebwe nk'ishyamwe yakati mushobora kwitorera inyishu
ibibazo bafise cyane bijyanye n'ivyerekeye uburenganzira ivyo barekuriwe akati afite intererano yavyo ni ibivyo gukorana n'urwego rusanzwe ruserukira impunzi gukorana n'abategetsi bo mu kintu kiduhaye indaro kugira ngo tuvugane tushikane ijwi kure ku bibazo cyane birasanzwe biraba abakenyezi kugira ngo twigire hamwe uburyo ivyo tora umuti rero nicyo bita mu gifaransa plaidoyer icyo kintu cyo gusemerera cyo gufasha kwigiza imbere ibibazo abakenyezi bafise akate irabishoboye
abakenyezi ni bamwe mu bantu novuga bakunze guhura n'ibibazo mu ngo mu mibano mu gufatwa ku nguvu mbega ivyo akate bitorera umuti gute
muri kimwe akate ikora iratanga inyigisho ku burenganzira n'amategeko agenga abarundi kazi rero turabahimiriza ku mateka kugira ngo bamenye amateka abagengo bwa mbere hama turafise n'igisata kijejwe ubutungane aho tuza tukumviriza abakenyezi bafise ibibazo bahungiye ngaha mu mujyi wa Kigali iyo ibibazo bijanye no gufatwa ku nguvu guhotegwa kundi tukabaha icyo bita orientation hariho n'ikindi dushoboye muri akati Burundi ni ugufasha gushinga imanza cyane cyane mu rwego mpuza makungu icyo bita mekanizme international de droits humains gufasha imanza benshi impunzi bahunga barahohotewe kandi imanza zabo zitaba zateye intambwe i Burundi hano turafata tukashiriza imanza zabo mu nzego mpuzamakungu tukaba bashingwa imanza tukazikurikirana kugira ngo batse baronke ubutungane.
Faganiriye na sogokuru, faganiriye na nyogokuru, numurundi kazi nuwo gusaba, numurundi kazi nuwo gukuya, numurundi kazi nuwo gusaka, numurundi kazi nuwo gusya nuwo kuvoma.
Bamwe mu bakenyezi bari bitabiriye iyo nama barashima icyo cyiyumviro kuko ngo kabaye akaryo keza ko kumenyana no guhanahana ibyiyumviro eka mbere ngo bahakuye ibitari bike. Uyu mukenyezi yamenyesha ko atarazi ko impunzi ifise uburenganzira bwo kuvuzwa canke kwiga.
Twaragiye hamwe turabona ko nyine abakenyezi barimo guhunzi bakura n'ibibazo bitari bikenya hanyuma tusanga tukoja hamwe ko shira nako ko kumvikana ko gerageza kuba kumwe kenshi gufashanya mu bibazo bitandukanye hanyuma kandi twarimukanije ko igihe umuntu yinjiye mu bibazo akiza gushira umutima hamwe akatekana hanyuma akijya indene n'inzukiranya mu buzima kuko ubuzima buba bwarashitse hasi ariko turahana ibyiyumviro dusanga nyine tufatiye kusorero twa bamwe na bamwe mu bo twari kumwe dusanga umukenyezi ashobora kwizukiranya akagerageza guhagurutsa ubuzima bw'urugo bivanye n'imirimo itandukanye tubanje kwiyumvira mu buzima wari urimo umusi wari ukora cyangwa icyo wari uri ukiri mu Burundi ariko umaze kugera mu mahanga umaze kubona ubuhunzi imbene bukubise urashobora kwizukiranya ukarondera imirimo ushoboye bivanye n'umutaho ushoboye kuronka hari ibintu utubona mu buzima ukabona ego ukabona ko bishobora gushika tukagira nka fangira ari kwihuta ariko jyewe nabyita fangira bwa mbere nabibwira ngo n'amahirwe batuhasohosera yitwara mu mategeko ko avuga ko impunzi ifite uburenganzira ifite bwo kwivuza ko kwiga ko ntavuze na rimwe ni ukuvuga ngo hariho ibintu nabona nkagira nti kugira n'akantu basiriye n'amahirwe mbonye sinumve neza ko bwari uburenganzira bwanjye niba ibyo uburenganzira bwo kugira ubutungane nk'abanyagihugu bo ngaha ntabwo nari nzi ko ari uburenganzira dufite narumva abantu dufite bakagira bavuga bavuye mu bwanse ariko ntibaza ngo ni nk'akantu k'amahirwe barumve sinari nzi ko ari ibintu twese dufite uburenganzira.
Anike bukuru we yamenyesha ko ubumenyi yakuye buzomufasha kurera abana biwe neza no kubigisha umuco akavuga kandi ko nawe yamenye amwe mu mategeko amugenga nk'umukenyezi w'impunzi.
Icyo nungukiye navuga muri inama cyambere ndashimira shyirahamwe akate Burundi yakomeje kutwitaho nubwo tutakiri mu gihugu cyacu ikadukurikirana aho turi aho twahungiye mu gihugu turimo. Ndashima rero iyi nama tuma turimo twatangiye uyu munsi ibyo navuga byafashije nuko twabashije kumenya uburenganzira dufise nk'impunzi ko hari amategeko dukeneye kumenya atugenga kuko akenshi hari ibyo tubamo hari ibidushikira kubera ntitumenye ko dufite amategeko yaturengera muri ibyo ngivyo tugenda turahura navyo canke tubamo.
Ukabona ibyo wigenga ha uzobikoresha gute mu buzima bwawe bwa misi yose?
Ivyo nigenga ha kuko yari inama yahuje abakenyezi bizomfasha kumenya uko naba umubyeyi w'abana nk'umukenyezi kandi nzobisangiza abandi kugira ngo tugumane agaciro haba nk'abakenyezi cyangwa nk'abavyeyi mu nshingano zacu za buri munsi na cyane cyane kurera abana twibarutse no kubatoza umuco kugira ngo tuzitubageze mu bigero.
Mbega hariho nk'ibintu utaruzi wigiye muri ino nama?
Ego ibintu ntari nzi nuko ibibazo duhura ngaha nasanze dufite aho dushobora kwitura kubera akenshi hariho abantu batamenya ko dufite uburenganzira dufite nabo n'abashobora kudufasha muri izi bibazo duhura rero namenye ko hari abantu tubasha kwitura bakadufasha muri izi bibazo duhura nabyo tukanamenyana cyane amategeko tugenga kugira ngo tujye muri izi bibazo duhura nabyo
Ikiganiro nigiraho bawubahwe mu nziza bakenyezi bahura n'ibazo byinshi kuko basanzwe ariyo mitima y'urugo Patrice Nadoka aserukira impunzi ziri mu miji itandukanye yo mu gihugu cy'u Rwanda atubwira uko bagerageza gukemura bimwe mu bibazo by'ababituye
abakenyezi burya tubaze mu byinshi ni nabo bafise n'umwanya wo kwiyumvira cyane kandi bagatanga ibyiyumviro byubaka kanatsinda nicyo bituma bitwa abakenyezi rero iyo aba bazwi barabonana nk'uko mwabyumvise bafise ibyiyumviro byinshi bitifuriza kazoza igihugu cyacu n'abana bacu rero iyi nama ni uko ari ingirakamaro nicyo bituma banasabye twanasabye yuko yoba akatari gake kuko naho umuntu arya rya mbere bakoranye baratanze ibyiyumviro byinshi byubaka kandi by'akamaro abakenyezi hari ibibazo byabo biba bibaraba kandi tabitaraba abagabo ibyo turabikemura nicyo bituma muri komite ijejwe ibibazo by'impunzi haba harimo ujejwe ibibazo sosiyali ni ukuvuga by'imibano aba ari umukenyezi tubyiyumvira gutyo kugira ngo abakenyezi bagenzi bibasha kumwisanzura ko hari aho bagutinya ati gukora umugabo wanjye icyo tugubwira hanyuma babishyikiriza uwo mufasoni tukabyigira hamwe tukabitora inyishu nk'ibibazo nyine byerekeye umukenyezi ubwiwe bitaraba izindi mpunzi nicyo gituma rero nababwira nti ibibazo by'abakenyezi byihariye ubuzima bwabo nuko bameze biriho murazi yuko haba hari nk'abakenyezi bahuye n'intambara bakava mu Burundi babagiriye ibya furambi babamereye nabi bagashika batubwira ibyo bibazo mu kubitora uyu munsi bamera turavuza tukabereka aho baje kwivuza ku buntu hanyuma tukabera tukaburiyana tukabereka aho baje kubisigurira nk'abantu b'abapsikologe kugira ngo babe babahumurize basubize umutima mu nda icyo ni kimwe mu bishikira abakenyezi hari n'abandi bakenyezi baba bafite ibibazo bihariye nk'abahunze bonyine abagabo batari kumwe murazi ko umugabo ashobora kuba yarapfuye ashobora kuba yahungiye ahandi naho nyine turabakira tugashobora hari aho dushobora kubahuza n'umuryango abo bantu bahunze batahungiye hamwe tukabahuza hanyuma ducishije mu buryo hari amashyirahamwe dukorana adufasha guhuza iyi miryango yaburanye ugasanga rero umukenyezi muri icyo gihe ariko agira ingorane yari gufashwa n'umugabo wiwe ari wenyine ngo abasha bigira ingaruka nini ku muryango n'ibindi urumva yuko hari abakenyezi bafite ibibazo byihariye hanyuma tukaza tukabibafasha
mu mpera z'iyo nama yamaze iminsi ibiri y'ishyirahamwe ya kato ryarashimye uko itunganywa ry'iyo nama ryagiriye benshi akamaro bakaba banemeye ko bene ayo manama azoza aratunganywa kugira bashobore gutorera hamwe umuti w'ibibazo bihanze abakenyezi bari mu buhungiro
turakwitumbera twagomba gushika ko twayishyitse ko kubera inyigisho tuba twateguye tubonye ibibazo bagiye barabaza turabona ko hari ibyabashitse kandi bari bafite inyota yo kubimenya rero turaryohe cyane n'uburyo uno munsi twajije ibikorwa mbere bakaba bavuye na hano bishingiye imigambi ivyo baza barakora kugira bashire mu ngiro inyigisho baronse uwo mugwi w'abigeme n'abakenyezi gusa twawutoye kubera ari umugwi usanzwe uri mu migwi ikorerwa ko n'ishyirahamwe Kato Burundi n'umugwi twita groupe vulnerable ni umugwi w'abantu basa n'abafise bivuga nk'intege nke rero tukaba tubwira tuti aho turi hano mu buhungiro dusubire duhure tuyage twumve yuko bazi uburenganzira bafise nk'impunzi cyane cyane z'abakenyezi n'abigeme amatubu yageko tuyage kungorane bafise mbere tunayage n'uburyo bashobora kuzivamo izo se bage batanga intererano bariha intego y'uburyo bashobora kwisununura mu buzima bw'ubungiro. Ego mu minsi tuzaza turatekanye yuko twoza turagwiza inama nk'izo zo kuyaga n'abakenyezi n'abigeme kugira ngo tuze turarahamwe n'uture hamwe ibibazo abarundi bahura mu buhungiro.
Nunga dushiye dusozerera ikiganiro cyacu cyo kuri uyu wa gatatu. Dushimire mwebwe mwese mwafashe umwanya wo kutwumviriza. Tuzi ko twari twabaganiriye ku bijanye n'inama yahuje abakenyezi kugira ngo bamenye amategeko abagenga n'impunzi kandi bashobore no kwigira hamwe uko bokemura ibibazo bibahanze aho bari mu mahanga. Bera Gloria Kinore ni je nakibashikirije fatikanije na Innocent Kubwimana ari mu buhinga bw'ivyuma naho butaha.
Girahuba ubahwe
hari hama radio abantu babatanguye kumva kwa jama radio yugawe bace batangura kubona bati kuvundo munsi rero ko buga ya radio kuya ntango abantu bumvirize ko divyo twabara twumva abantu bace batangura kuvuga bati rero ziranyazwe
kwahunze intambara yiki imbonera kure kishaka kutwica.
Girahuba ubahwe
ni ikiganiro gihijambe impunzi z'abarundi yo bari mu mihinga itandukanye gucyo bagashikiriza akababakiye ku mutima.
Nitwo sigi ngorane ngo tuze kwitera izindi tubanye neza
uko twahunze dufatanye mu nda none musi ko tukifatanye mu nda.
Girahuba ubahwe ni komisi yose ya gatatu kuva saa 11 n'igice gushika saa 12 z'umugoroba.